Hii ni Radio Hijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika yikwashikiza ibiganiro byaryo mu kirundi mu Kinyarwanda. Muramutse inshuti mwese mu duteze amatwi. Uyu munsi ni kuwa gatatu itariki zitanu y'ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2022. Muri kumwe na Federica Nkunikije. Mu gihe buca Abarundi bahimbaza imyaka 29 irangiye amasezerano y'ubumwe bw'Abarundi atewe ko gikumu, umukuru w'igihugu Pierre Nkurunziza yashikije ijambo Abarundi.
Abarundi tumenye ahari urupfu n'ahari uburane, maze utandukanye intore intobo, tugendere iragi ry'urukundo n'ubumwe byaranze basokuruza bacu.
Uyu ni Perezida Pierre Nkurunziza aha impanuro Abarundi mu gihe bitegura uhimbaza umunsi wahariwe amasezerano y'ubumwe. Inkuru cyo kimwe ni inkuru ifungurwa ry'ikigo kivura kanseri hakoreshejwe ubuhinga bwa none mu Rwanda. Inkuru y'impunzi z'Abarundi hamwe n'abanyamahanga baburabuzwa mu gihugu cya Malawi, hamwe n'inkuru yerekeye akamuka tewe igihugu cya Tanzania n'ishyirahamwe mpuzamakungu itaho agateka kazira muntu. Turazigaruka ko mu kanya ka mbere. Imbere ya Horeka dutangulie ku makuru avugwa hirya no hino ku isi twateguriwe na mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Mwamutse neza Aloise, umwanya ni wawe.
Urakoze Frederic. Turahera aha muri Amerika, nye naho Perezida Donald Trump ejo kuwa kabiri mu masaha ya Amerika yashikirije Abanyamerika n'amakungu ku nshuro ya gatatu kuva ashikiriye ubutegetsi ijambo ngarukamwaka bita State of the Union Address. Kuva ashikiye ku butegetsi yashikirije ibitari bike ahavuga uko igihugu gihagaze ku bijyanye n'ubutunzi, umutekano hamwe n'ibindi. Mu kanya mpejeje kuvugana n'umurundi aba muri Amerika, Oscar Niragira ni umwigisha mu mashuri yisumbuye mu gisagara cya Louisville muri leta ya Kentucky, aratangura adusigurira avuga ikintu gikuru yakuye muri iri jambo.
Yeah, ikintu cya mbere yatanguye ko kandi gikuru nuko yavuze uko ubutunzi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwaduze cyane rwose. Yavuze uko kuva afashe ubutegetsi muri 2016 ubukungu bwiyongereye triliyoni 12, hanyuma agashaka kwerekana yuko ubushomeri bwagabanutse cyane rwose kuva mu myaka 50, hama akerekana yuko akazi ubuzi bwabaye bwinshi. Rero ibyo byose akabyishyira ko iyo credit benshi ntibayishyira kuri we. Abademokrati benshi nuko bavuga bati Obama yamusigiye ubutunzi bwifashe neza, ikonomi imeze neza cyane. Hama ikindi yavuze uko imigenderanire ya Amerika n'ayandi makungu, murazi uko Trump yahiganwe bavuga uko ashaka kugira Amerika igihugu cyongere kibi cya mbere. Yavuze ko ashobora kujya bya Ottawa, imigenderanire ya Canada, Mexico ku byerekeye guhahirana trade deals, yabisubiyemo hamwe n'Ubushinwa arayivuga ibintu bya economy, so n'ibindi bya immigration
abimukira. Abantu bayikumbure baniteze ko hari icyo avuga ku byo ari karagirizwa n'abashingamateka ko akwiye gukurwa ku butegetsi, ariko ntacyo yabivuze ko kuri wewe hari icyo yobatinya na nyabujya amatora yimirije.
Eko nanje byantangaje by'ukuri, nicyo cyantangaje kuko ntahabuze ko kuri bijya, ariko nibaza ko nubwo afise kugira atashaka kuvuga ikintu uraje uko by'ukuri kuri icyo kibazo cy'aba cyo gukugwa mu kutegetsi n'ijya impeachment, nticyumvikanwa ko n'abanyamerika bose igihugu kisa nk'ikigaburimo kabiri kubyumviro yuko akwiye kuva mu koce ntave ko byo urumva ntaramenya ko bazomukura cyangwa batazomukura, naho by'ukuri biboneka neza ko batazomukura. So urumva nibaza ko yatinye kugira avuge ikintu yerekana ko kubenga yatsinze kandi ataratsinda bitaraje amateko. So yari icyo atinye kugira ataboneka kumengo n'umuntu agurisha nk'uko twavuga mu Gifaransa, agurisha urushato rw'intare atayita.
yari umurundi aba muri Amerika Oscar Niragira numwigisha amashuri yisumbuye mu gisagara cha Louisville yari kavuga ico yumva n'ico yakuye muri iryo jambo amakuru hirya no hino ku isi ishyirahamwe impuzamakungu ryita ku magara y'abantu OMS ryashikirije ejo ku munsi wa kabiri ko umugera wa corona ari ikibazo cy'amagara y'abantu amakungu akwiye kwihutira gutorera inyishu ariko ko atari kiza cyateye isi yose OMS ivuga ko gushika ku munsi wa kabiri abantu barenga 2,633 bamaze kumenyekana ko banduye mu bihugu 24 nayo 4,426 bakaba bamaze gufa OMS imenyesha ko itunganya ikiganiro n'abaserukira amashyirahamwe yabunguruza abantu hamwe n'abanyamukerarugendo kuri uyu wa gatatu mu ntumbero yo kurabira hamwe ingene bokingira abantu babo kugira basubire kugira ingendo mu gihugu cy'Ubushinwa. Perezida wa Malawi Peter Mutharika arahakana ingingo yafashwe na sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro yo gufuta amatora yo mu mwaka w'2019 yamuhaye manda ya kabiri ashikiriza ko agiye kunguruza kuri ingingo bikaba byashikirijwe n'umuvugizi wiwe Mugeme Kalilani. Naye abategetsi b'ubushirangaji bwa Amerika bwo kwivuna abansi n'abiperereza bavuga ko igitero cyakozwe n'inteko zidasanzwe cishe wahoze ari umukuru w'umuhari w'iterabwoba wa leta ya Kisilamu ariwe Abu Bakr al-Baghdadi muri Siriya mu kwezi kw'icumi atagikomeye byahinduye mu gutuza uwo muhari kuko ngo ubandanya winyegeza wihisha urondera kugomba kugaba ibindi bitero.
Urakoze Aloise ku makuru eje kudushikiriza tuyibutse namwe inshuti mwese komunika muri abandanya kumviriza iradio ijwi rya Amerika isamanira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda inkuru zo mu karere ka Afrika y'ibiyaga binini. Perezida Paul Kagame ejo ku munsi wa kabiri yaruguruye ikigo kivura kanseri hakoreshejwe uburyo bugezweho. Perezida Kagame yavuze ku ico kigo kije gutabara ubuzima bwa benshi mu gufasha igihugu n'abakibamwo kuziganya amafaranga menshi yahora akoreshwa mu kuja kwivuza. Leta y'u Rwanda yahora kila mwaka ikoresha umuliyoni w'amadolari ku bantu baja kwivuza hanze y'u Rwanda. Ni inkuru ya Sumita Kaboyi umumenyesha makuru w'ijwi ya Amerika Kigali mu Rwanda.
Iki kigo kizajya kivura indwara ya kanseri cyubatse ku bitaro bya gisirikare biherereye i Kanombe mu mujyi wa Kigali. Iyo winjiye mu nzu ivurirwamo kanseri y'iki kigo werekwa imashini ebyiri zivura kanseri hakoreshejwe imirasire n'indi imwe isuzuma. Buri mashini imwe ishobora kuvura abarwayi bagera kuri 80 ku munsi. Kugeza ubu Minisiteri y'Ubuzima ivuga ko hari abaganga 6 bazobereye mu kuvura kanseri n'abandi bakirimo kwihugura. Iki kigo gishyakije cyunganira ubundi buryo bwo kuvura kanseri bwatangirwaga mu bitaro bimwe na bimwe mu Rwanda nk'ubwo kuyivura hifashishijwe imiti no kubaga aharwayi. Iki kigo kije gusubiza ibibazo bya benshi bakenderaga imashini ikoreshwa bashiririza igice cy'umubiri kibasiwe na kanseri. Captain Dr. Felix Sinzabakirana n'umwe mu baganga b'indwara za kanseri ku bitaro bya Kanombe asobanura uburyo iki kigo kizakora.
Centre ifite ibice bibiri byo kuvura kanseri, ibyitwa radiotherapy n'ibyitwa chemotherapy. Ariko ibyo dukoresha uyu munsi bihari ni radiotherapy. So chemotherapy rero abarwayi bayibonera ibutaro kandi kubona. Turuzuzanya rero abarwayi bakeneye radiotherapy bakaba twoherereza, abakeneye chemotherapy natwe tukabohereza ibutaro.
Ubundi abakeneraga radiotherapy itaraza byagendaga gute?
Abanyarwanda bakeneraga radiotherapy services bajyaga kuzishaka hanze y'igihugu cyacu, mu bihugu duturanye, Ubuhinde n'ahandi. Ubu rero bose bagomba kuza bazane wacu.
Bivuze ngo ubu nta munyarwanda uzongera kujya kwivuza kanseri hanze?
Ubundi nta munyarwanda akaba yagiye kuko ibyo bakeneye byose birahari.
Afungura iki kigo, Perezida Paul Kagame yavuze ko kije gutabara ubuzima bwa benshi no gufasha igihugu n'abagituye kuzigama amafaranga yakoreshwaga bajya kwivuza hanze y'igihugu. Perezida Kagame yasobanuye kandi ko intego ya Leta y'u Rwanda ari uko rikomeza kwagura icyo kigo ku buryo kigira ubushobozi bwo gutanga serivisi nyinshi mu bijyanye n'ubuvuzi bwa kanseri abantu batagombye gusiragira hirya no hino. Ministeri y'ubuzima ivuga ko buri mwaka isohora amafaranga agera kuri miliyoni y'amadolari, ni ukuvuga agera kuri miliyari mu mafaranga y'u Rwanda yahabwaga abajya kwivuza kanseri mu mahanga. Ministeri w'ubuzima Dr. Diane Gashumba yavuze ko bashyize imbaraga nyinshi mu gusuzuma no kuvura kanseri hirya no hino mu gihugu, ku buryo kugeza ubu ibigo nderabuzima 50% n'ibitaro 50% byo mu Rwanda bishobora gupima kanseri zimwe na zimwe zirimo izibasira abagore. Ministeri w'ubuzima asobanura ko iki kigo kije kunganira ibindi bitaro byari bisanzwe bivura kanseri mu Rwanda.
Ikindi iki kigo kije gukora ni uko kije kunganira ibindi bitaro byavuraga kanseri bikoresheje uburyo bwo gutanga imiti cyangwa kubaga, twavuga nk'ibitaro bya Butaro, ibitaro bya Kaminuza ya Kigali, ibya Butare ndetse na King Faisal. Ikindi iyi serivisi ije kunganira cyane cyane ku byerekeye kanseri zihitana abagore, tuvuze nka kanseri y'inkondo y'umura. Muzi mwese ko igihugu cyacu cyabaye icya mbere mu gutanga urukingo rwa kanseri y'inkondo y'umura. Uyu munsi twaba dufite abana b'abakobwa barenga 93% bakingirwa neza. Ikindi ni uko mu cyumweru gitaha tuzatangira no gusuzuma abagore bakuze kuva ku myaka 30 kugera kuri 49, ari nacyo cyiciro kibasirwa n'iyo kanseri, aho tuzabanza mu turere dutanu tugapima abagore bose bari muri icyo cyiciro kandi bagahita bavurirwa aho ngaho.
Abitabiriye umuhango wo gutaha ikigo kizajya kivura indwara za kanseri mu Rwanda basobanuriwe n'inzobere mu buvuzi bw'iyi ndwara ko ibyago byo kurwara kanseri hari ubwo nyiri ukuyirwara abigiramo uruhare rugera kuri 40%. Abaganga basaba abantu kurya indyo yuzuye, kwirinda kunywa itabi, gukora imyitozo ngororamubiri mu rwego rwo kwirinda izi kanseri. Iki kigo kivura kanseri cyatangiye gukora guhera mu kwezi kwa gatatu umwaka ushize, kimaze kwakira abarwayi basaga 300 nk'uko abaganga bagikoramo babitangarije itangazamakuru. Muri abo barwayi harimo abakize bamaze gutaha n'abakirimo kuvurwa. Ubuyobozi bw'iki kigo buvuga ko kizajya cyakira abarwayi bose barimo abafite ubwishingizi butandukanye na mituelle de santé irimo. Abashinzwe kuvura kanseri mu Rwanda bagaragaje zimwe muri kanseri zibasira abanyarwanda cyane cyane kanseri zibasira abagore nk'inkondo y'umura, iy'ibere, kanseri y'igifu, naho abagabo hakagaragara kanseri ya prostate. Ikigo gishinzwe ubuzima mu Rwanda RBC kigaragaza ko mu mwaka w'2018 abantu bagera ku 17,700 barwaye kanseri, muri bo abasaga 270 bahitana. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Mu gihe bucahimbazwa imyaka 2009 irangiye amasezerano y'ubumwe bw'Abarundi yatewe ko gikumu, umukuru w'igihugu cy'u Burundi Pierre Nkurunziza yarashikirije ijambo Abarundi, yabasavye kubungabunga ubumwe bakirinda guha umwanya abo bose bashaka kubasubiza mu ihumbi. Inkuru dushikirizwa na Desire Hatugimana.
Pierre Nkurunziza yamenyesheje ko umunsi mukuru umwe bw'Abarundi uzohimbazwa kuza bacu tubugira umutahe wacu ibihe byose na hose n'inkinzo yacu. Petero Nkurunziza muri iyo jambo yashikirije Abarundi yabanje gusigura uko Abarundi bari babanye imbere y'umuzo w'abazungu, yagiriza ko ariyo bahungabanije ubumwe bwaranga Abarundi.
Mu mateka y'u Burundi imbere y'umuzo w'abakavantara naho twigeze twumva Abarundi bacanyemo, ikibabaje umwe cyarazishinga uwundi, umwe avunise uwundi agacumbagira. Uburundi byari bere byonsa bose, ubumwe nabwo bukaba ishingiro n'ishimikiro kwa mbere. Abarundi basangira impuzu ngo ihere bagasangira ipfundo, baraje inama Imana ikabunganira, basangira ikivi n'ikigega, akabisi n'agahiye bakaba bazirikana ko basangiye gupfa no gukira.
Umukuru w'igihugu cy'u Burundi asaba Abarundi kwamabagavye, ati abansi b'Abarundi ntibasinziriye, ariko nabo nyene akabagabisha ko uzokwihenda azobona ko Abarundi badasinziriye.
Ntidusike bwose rero kwa canke ngo tujya mu kondera zose, kuko hariho abaribwa no kubona Abarundi batekanye basangira kabisa n'agahiriye. Igihe cyose babonye igihengeri bameneramwo baca batangura gucanishamwo abonse rimwe bitwaje amoko y'amamekerano, intara, imigambwe, amadini n'ibindi. Twame twibuka ko ibihengeri mu ruhongore bitera imfisi umwete. Turasavye ko atawohirahira ngo asubire guhenda canke kudurumbanya Abarundi. Turizeye ko inyigisho zo kuzirikana igihugu tumaze imyaka 3 turemesha zajijuye Abarundi benshi naho atari bose. twizeye ko atabakijana nyabahururu kandi ko abazogerageza gucuvya abarundi bazomaramara kuko ntabutera icumu mwicumi.
Petero Nkurunziza yarangije ijambo ryiwe ayimpanura abarundi abasaba kurya ivyo babiri yakuya bakabungabunga ubumwe bwamye bubaranga kuva kera narindi.
Kuva kera narindi abarundi bamye baganira bakirinda gufata ingingo zaje butibuti ikizazaniye umuntu akakibaza uwumukurira kuko ngo imende yari yihuse ihusha umwobo kandi ngo nta mukurabura mukuru we twige kubaza umutima no guhanuza. Abarundi tumenye ahari urupfu n'ahari uburame maze dutandukanye intore intobo tugendere irage ry'urukundo n'ubumwe byaranze basokuruza bacu na karengo ugendera mu makanda y'inzovu ugakira urume. Abarundi bo hambere bahimbagwa no kujya ibyo babiri akuya. Muze rero dukunda ibikogwa twirinde gusesagura canye gusahura itunga rusange nk'uko byibonekeza muri kino gihe aho usanga abungere bamwe bamwe bona gusumba izo baragiye.
Tubibutse ko amasezerano y'umwe gw'abarundi yemejwe n'abarundi bwabo igenekezo rya gatanu kwezi kwa kabiri mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na rimwe kuri mirongo umunani n'icenda n'ibice mirongo ibiri na kimwe ku ijana. Muri icyo gihe abarundi bakaba bari biyemeje kuvavanura n'indyane z'amacakubiri afatiye ku moko. Inyuma y'imyaka ibiri irenga gato umukuru w'igihugu yari yatowe n'abarundi Melchior Ndadaye yaciye agandagurwa urupfu rwiwe rukurikirwa n'ubwicanyi bufatiye ku moko. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'Ijwi rya Amerika. Mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva. Kubera iyo mvo, Ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi vyumviro n'ivyifuzo mufise vyo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibarajishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Impunzi ziragira mu bibiri n'abanyagihugu muri Malawi. Innocent Magambi, umurundi aba mu cyo gihugu, arongoye ishyirahamwe There is Hope rifasha abanyagihugu hamwe n'impunzi kubana mu mahoro. Yaganiye na mugenzi wacu Eugene Mukankusi atangura amubwira imvo n'imvano y'ayo mabi akorerwa abanyamahanga.
Ku munsi wa Mungu ntatwumvise yuko hari impunzi, ni kuvuga muri Malawi impunzi ariyo yose, ari umunyarwanda, umukongomani, umusomaliya, umuyetiyopiya, bose abita maburundi, ni kuvuga ngo n'abarundi. Rero ntatwumvise inkuru yuko hariho umurundi maburundi yishe abantu aho bita Biwi mu gisagara ca Rirongwe, hanyuma akabahamba. Rero abantu batangu rero kusahura amaduka, amashopu y'impunzi aho nyene Biwi incesi ariko byagiye bitera imbere n'ahandi aho bagiye bambura impunzi nka Kawale 22 26 n'ahandi.
Uwo maburundi bavuga yisha abantu gute?
Ni kuvuga bo si n'umurundi si n'impunzi, kuko iyo nzu yari inzu nshasha na muntu yahaba nyene yo n'umunyamalawikazi yashize umuntu amucungira iyo nzu umuzamu. Rero umuzamu w'umunyamalawi nyene we icyo yakora yahamagara kuri telefone cyangwa agahamagara abantu batwaza taxi moto akababwira ati ni mu mpeliti ni muntu arahana, hanyuma bamukanuriye muhira agaca abinjiza mu nzu agaca abica akabahamba aho nyine muri icyo kigo, ama izo moto zabo akazigurisha. Rero yaramaze kwica abantu batari bake. Rero tuvuganye na polisi uyu munsi yavuze yuko uwo muntu bamufashe kandi yagiye atanga amazina y'abandi bantu bakorana icyo gikorwa cy'ububisha.
Polisi iravuga ko yamaze kwica abantu bangahe?
Polisi ivuga yuko bashobora kuba ari nk'abantu munani canke barenga, ariko barabandanya gufata kuko hariho umwe bakorana bamufatiye mu bice bya Deza ibirometero nk'ijana uvuye irirongwe canke 80 uvuye irirongwe. Rero barabandanya gusaka no gufata abantu yagiye avuga kuko bironekana yuko kari agatsiko k'abantu bakora ubisha nk'ubwo.
Ako gatsiko k'abantu karakora ibyo byaha by'ubwicanyi hanyuma bikitirirwa abo banyamahanga. Abanyamahanga barimo guhohoterwa, ibikorwa by'ihohoterwa bakorerwa n'ibihe?
Iho by'ihohoterwa ariko akorerwa urumva bazi yuko iduka ino shop ari y'impunzi, ari umurundi, umukongomani, umusomaliya, umuetiopiya, baca binjira bagasahura. Nk'uyu munsi kuko ayo makuru yose yaguma agenda muri ma social media, uyu munsi twagurutse tugenda kuri polisi turavuga ati polisi mudufasha gute kugira abantu bacu boye gusahurwa gutyo ni kuba mu mutekano muke. Polisi ivuga ati nta buryo dufise twe turabutanga kugira duhamagare za media, amaradiyo atandukanye na televiziyo kugira baze polisi babwire ukuri kwa ariko hanyuma batange inkuru nyayo kugira abanyagihugu boye gufata nabi impunzi kuko abantu benshi baba banterefone bavuga ati bafise ubwoba, benshi banyazwe, benshi birutse bahunze, abandi babanye ubwoba budasanzwe.
Hari abakomeretse cyangwa se hari ibyo polisi itangaza bishobora kuba byarangiritse bingana iki?
Oya, kuri ubu polisi nta kiravuga ku bantu baba bakomeretse cyangwa abantu ibintu byaba byononekaye, ariko jewe mu ruhande rwanje bivanye n'impunzi ziguma zinterefona kisa amazina abantu bashika kuri 12 ibintu byabo bamaze kononekara, ariko ntiturashobora kubishyira mu biharuro tumenye ati mbega ibintu byononekaye bifite akamaro ku buryo k'amafaranga angana iki.
None mwebwe icyo mwasabye polisi cyangwa se icyo muyisaba ni iki?
Icya mbere twasabye ni uko abantu bacu bocungega umutekano. Icya kabiri ni uko polisi bagerageza hamwe n'abajournaliste kugira batange inkuru nyazo, kuko mu gihe abantu bariko barakora abubisha nk'ubwo ata makuru bafise y'ukuri biratuma n'abandi banakora ibibi nk'ibyo ahandi mu yindi micungaro ya Malawi. Rero twizere yuko leta igiye kubihagurukira kuko ikibazo cy'ubucamanza cyavuye mu nzira, nizere ko bafise umwanya n'uburyo n'ubwira kugira icyo bakoze.
Bwana Magambi, nk'amwe mukurikiranira hafi nyine ibibazo by'impunzi mukaba munazivugira, ni iki musaba abantu b'impunzi muri ibi bihe barimo?
Muri ibi bihe abantu barimo ni kugerageza mu by'ukuri gucunga umutekano wabo bishobotse, bugara amazu yabo basubire mu nkambi, bamaze barindire gatonya imaze gucure habongere bagaruke. Icyo ni ikintu gikuru. Icya kabiri nacyo ni kutumenyesha ibigiye biba kugira tumenyeshe ubutegetsi twegere two turakorana kugira ibi bintu mu by'ukuri bihagarare.
Ishyirahamwe mpuzamakungu rihanira hagati y'akazi na muntu, Human Rights Watch, ryateye akamo leta ya Tanzania kayisaba guhagarika umugambi wo kwirukana impunzi z'abarundi zasubiye guhungira mu cyo gihugu inyuma yaho zitahukiye mu myaka iheze, ariko abategetsi ba Tanzania bamenyesha ko batazokwisubira ko. Leta ya Tanzania ivuga ko ukwezi kwa kabiri guheze zitaratahuka izo zifunga cyane ikazirihisha ihadabu. Inkuru ya Eroje Wirikaneza, umenyesha makuru w'ijwi ry'Amerika i Nairobi mu gihugu cya Kenya.
Ingendo zakozwe n'abategetsi baserukira ubushikiranganji bw'intwari yo hagati y'imigenderano ya Tanzania n'andi makungu mu ikambi ya Nduta mu ndwi zibiziheze nizo zatangiwemwo ubwo butumwa bwo gutahukana impunzi. Nkuko vyanditswe n'ibinyamakuru, abategetsi babwiye abaserukira impunzi z'abarundi ko kuri iyi nshuro imikino yaheze babasavye kuja guha ubutumwa bukurikira impunzi baserukira. Twarungitse intumwa mu Burundi kuraba uko ibintu vyifashe kandi raporo zabo zerekana ko amahoro, umutekano n'ituza vyiraye ku butaka bwose bw'igihugu. Niyo mpamvu mutegerezwa kuja gufatikanya na bene wanyu kubaka igihugu. Umunsi abategetsi ba Tanzania bifuza ntarengwa ko umurundi wa nyuma yoba yavuye ku butaka bw'ico gihugu ni tariki ya mbere y'ukwezi kwa kane uyu mwaka. Iruhande y'ubutumwa hari ikimenyetso impunzi z'abarundi zemeza ko ari ntabesha ku bijanye no gushaka kuzitahukana ku nguvu. Abarundi barenga 128 bari batahukanywe ku bugombe bwabo mu nyuma bagasubira guhunga mu kwezi kwa 12 umwaka uheze barankiwe kwakirwa. Mbere mukuru w'igisata kijejwe imbibe n'abanyamahanga mu ntara ya Kigoma iri mu ikambi ya uta barundi bahozemwo kuva mu 2015 imbere yo gutahuka mu mwaka uheze ikaba inayo basubiye kugana yavuze arengo kwezi kugira ngo babe basubiye mu Burundi. Remejus Pesambiri:
bado hawana sifa ya kuwa wakimbizi wala sifa ya kuwa waomba hifadhi. na haitawezekana waanze kupewa huduma zile za
agira ati nta burenganzira bwo kwitwa impunzi no gufashwa bagira nico gituma batemerewe kugaburirwa kuvuzwa n'ibindi kuko ntibazwi kubera igisata kijejwe impunzi kitabazi bazohabwa abajejwe abinjira n'abasohoka n'abasizi wabo kubera harimo abana benshi tutosha tumirukana badatwaye utwabo twose twabahaye ukwezi baje ku mukuru w'ikambi natwe tubajane ku mupaka basubire mu buzima busanzwe ariko ishyirahamwe mpuzamakungu Human Rights Watch yita hagateka kazi na muntu yemeza ko amatohoza ryakoze mu mwaka uheze yerekanye ko impunzi zitahukanywe ku gahato zishobora kugira ibibazo. Louis Majari Sarukira muri Afrika yo hagati yabibwijwe rya Amerika mu kiganiro cihariye.
En novembre, Human Rights Watch s'est entretenu avec 20 réfugiés burundais qui avaient vécu en Tanzanie, particulièrement à Nduta, Nyarugusu et Mtendele. 13 entre eux ont fui vers l'Uganda et ont déclaré craindre pour leur vie s'ils étaient forcés de retourner au Rwanda. Cette réfugiée est traitée comme un réfugié entre 1998 et 2018, dont le premier problème de leur famille, 4 entre eux ont confirmé que le département de l'Uganda avait reçu de l'argent et les biens qu'ils avaient reçus d'Ashura et plus ont déclaré avoir quitté le Burundi en Ouganda, afin d'échapper à l'insécurité au Burundi.
Izo mpungenge ntacho zibwiye pesa mbiri yemeza ahubwo ko abaje mu mpera z'umwaka uheze arabagizi banabi
hatutatoa tena ile ruksa ya kwamba sasa tunahitaji na wakimbizi haitakuwepo na ndio maana hata mkuu wa makazi ameeleza hawatapata zile
tuzosubira gutanga rurya ruhusha ko dukeneye impunzi kandi ntizongera. Niyo mpamvu abakuru b'amakambi bahawe itegeko ko atamfashanya n'imwe bobaha igikurikira sikindi kuri aba binjiye kandi muri buno buryo bazamanye n'imiryango yabo mugabo usanga sitabana natu indwi cyangwa umunani badafite icyo bafungura rero ugacaje mu ibarabara gukorana n'abagizi ba nabi niho muca mubona ibitero ku mayira aja kurondera icagaburira abana. Niyo mpamvu twatanze ukwezi guheze tuzomujyana mu rukiko ingingo n'ukuri ihadabu cyangwa afungwe ubugwaneza bwacu uraba icyo bwatuzariye ukwica abatanzaniya ukubambura utwabo si byiza namba dutegerezwa guhagarara rugabo ibyo bibazo bizavuga ko bafite ntubanze za kwinjira mu kambi hanyuma ngusa ubuhungiro. Oya, abo banenze amategeko bafatwa nk'abayeho kunyegera. Mugabo muri Human Rights Watch bahamagarira Tanzania kubangira gufata icyo cyemezo.
La HCR a déclaré en août que la situation au Burundi n'était pas assez sûre ni assez stable pour qu'il puisse encourager les réfugiés à y retourner.
HCR yavuze mu kwezi k'umunani ko ibintu bitaraje mu buryo mu Burundi ku buryo yakangurira impunzi gutahuka. Kiretse ababyishakiye, Tanzania yari ikwiye gutangaza ku mugaragaro ko atampunzi n'imwe izogobererwa kwiyandikisha ngo itahe cyangwa ngo yirukanwe isubizwa mu Burundi. Tanzania kandi itegerezwa kubahiriza amasezerano yiyemeje yo gukingira impunzi. Mu kwezi kw'icumi umwaka uheze, leta ya Tanzania yari yarahira arengwa ko impunzi z'abarundi zitegerezwa kuba zasubiye mu gihugu cyazo. Amashyirahamwe mpuzamakungu n'ay'abarundi yarahagaze agirisekeza ryo kuvyiyamiriza maze ico gihugu kibona guhesha. Impunzi z'abarundi zisigaye muri Tanzania ubu zirenga 182 nk'uko ibitigiri vy'amashyirahamwe afashe impunzi na ASR vyerekana. Izerekeyo n'ingingo nshasha mu yandi makambi abiri arimo abarundi ariyo Mutendeli na Nyarugusu ntiziramenyekana. Leta y'u Burundi yisigura ko abarundi batahukanwa mu nyuma bagasubira guhunga igihugu babiterwa n'amakuru y'icavutu atangwa na bamwe mu banyepolitike n'amashyirahamwe mpuzamakungu amwe amwe yita impunzi hamwe n'ay'abarundi bakabikora kugira ngo berekane ko atakigenda mu Burundi. Eroje Urika neza, Ijwi rya Amerika.
Bakunzi b'Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, mu gihe imirongo ya FM musanzwe mutwumvira ko yoba ifise ikibazo, mukurikira ibiganiro vyacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa short waves guhera saa kumi kugeza saa mbiri z'ijoro. Mutwumvira kuri metero 19 na metero 22.
Juti mwese mkundi la diyo hizwija Amerika vigani watuateguli ya mwaka kanya wigaru kinga toneo kandi ya kanya kukushimi na engineer ya dofashe mungi ya bujizoma hamungina Fatuma Kalala ya dofashe kwa gilanya vigani ilo tukawateguli kuli mikromu alikumu na Federica Monikije ama kuruna yu mwashikijuwe na Aloize Begirima na mwa koze kututega matukui tulabi furije ama horo numosimeizu.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.